1'in les joues d'Amérique. Mwandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu kirundi n'ikinyarwanda kuri radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Muri kumwe na Fideli Niyongabo, ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha.
Iyo umupolisi ariko arajya igiturire aba atariko aratunganiriza abo ajejwe gutunganiriza, kuko igiturire ni kibi cyane rwose. Nicyo gituma n'abapolisi bamwe bamwe bata umurongo, ugasanga ntibakiri kukazi kabo, ugasanga bagenda ku kazi umengo bagiye gutora igiturire.
Wanita de Birutegusa ayoboye akarere k'igipolisi mu karere ko hagati mu Burundi, avuga ko kugwanya ruswa n'ingaruka zayo biri mu byo abapolisi bariko bigishwa mu nyigisho bahabwa n'abahinga baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubafitiye no kuvyo umuririmvyi Rurangiranwa Kizito Mihigo na Jean Paul Dukuzumuremyi yahoze ari umusirikare basavye sentare ntayinyuzwa mu Rwanda kureka ikirego cabo co kunguruza. Turavuga no kumaze ikiyaga Tanganyika yahinduye ibara ku nkengera z'ico kiyaga mu gisagara ca Bujumbura, hamwe no kumishikirano hagati y'abarundi ishobora gutunganywa muri uku kwezi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda, aho umuririmvyi Rurangiranwa Kizito Mihigo na Jean Paul Dukuzumuremyi yahoze ari umusirikare basavye sentare ntayinyuzwa mu Rwanda kureka ikirego cabo co kunguruza. Bompi sentare nkuru mu Rwanda mu mwaka w'2015 yabegetse ku ivyaha vy'ubuhemu bigenewe kugirira nabi ubutegetsi buriho na president w'u Rwanda Paul Kagame. Ibindi kuri inkuru tumvirize umenyesha makuru wacu Eric Bagirubusa.
Abaregwa bombi bagaragaye mu cyumba cy'urukiko bari mu mpuzankano z'iroza ziranga bagororwa kandi bakomeye ku masura. Ku muhanzi n'umuririmbyi w'icyamamare Bwana Kizito Mihigo yari n'ishapure ku kuboko ndetse yambaye amasogisi y'umweru mu nkweto zitukura. Umucamanza yibukije ko ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka abaregwa bombi bandikiye urukiko rw'ikirenga barusaba kureka ikirego cy'ubujurire mu rubanza rwabo. Ntihasobanuwe impamvu ku yindi yaba yaratumye abaregwa basaba gusubirana ikirego cyabo uretse kubaza buri umwe niba gihagaze ku busabibwe. Uhereye kuri Kizito Mihigo ati nyakubahwa perezida w'iburanisha banyakubahwa abacamanza n'ubushinjacyaha mugira amahoro. Ati yego niko bikimeze. Umucamanza yabajije Maître Antoinette Mukamusoni wunganira Kizito icyo avuga ku busabe bwe. Yasubije ko atamuvuguruza ku cyemezo cye kuko icyo akora ari ukumwunganira. Demobe Dukuzumuremyi nawe ati nanjye niko bikimeze. Maître Blandine ntabwo bumwunganira, nawe avuga ko atavuguruza uwo yunganira kuko ari uburenganzira bwe bwo gusaba ko urukiko rwareka ikirego cye cy'ubujurire. Bwana Faustin Nkusi ku ruhande rw'ubushinjacyaha yavuze ko ayo mabaruwa ya Kizito na mugenzi we bayabonye kandi ko ari uburenganzira bwabo. Yisunze ingingo z'amategeko, Bwana Nkusi yasobanuye ko aho urubanza rwaba rugeze hose rupfa kuba rutarapfundikirwa burundu. Uwatanze ikirego ashobora gusaba urukiko rukakireka. Umucamanza mu rukiko rw'ikirenga yavuze ko nyuma yo kwandikira urukiko babihurije hamwe kandi no mu rukiko bagakomeza kubisaba, ubusabe bwabo bwubahirije amategeko avuga ko urukiko rubibemereye. Abaregwa bombi ubutabera bw'u Rwanda bwabahamije ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, icyaha cy'ubugambanyi bugamije kugira nabi ubutegetsi buriho na Perezida wa Repubulika Paul Kagame ubwe, n'icyaha cyo gucura umugambi w'ubwicanyi. N'ubwicanyi bivuga ko bwari kuba bugambiriye bamwe mu bategetsi bakuru b'igihugu. Ku ruhande rw'umuhanzi wamamaye mu ndirimbo zibumba ati insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge n'izihimbaza Imana, Bwana Kizito Mihigo yaburanye yemera ibyaha anabisabira imbabazi ku buryo no ku munsi w'ipfundikira ry'urubanza yasabye imbabazi umuryango nyarwanda, Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame. Kizito kandi ku rwego rwa mbere yari yarirukanye abanyamategeko mu rubanza rwe yanga ko impaka zabo zishingiye ku mategeko zatambamira ukwemera ibyaha kwe. Wagaruka kuri Demobe Jean Paul Dukuzumuremyi n'umunyamakuru Kasiye nta muhanga bo bikaba ikinyuranyo. Bo bavugaga ko ibyo baregwa ari ibiremekanyo byacuzwe n'ubutegetsi. Mu rwego rw'amategeko bivuze ko gusaba kureka ikirego cyabo cy'ubujurire mu rukiko rw'ikirenga Kizito Mihigo na Dukuzumuremyi bembeye bidasubirwaho ibyakozwe n'umucamanza wa mbere. Kizito Mihigo ku rwego rwa mbere umucamanza yamuhamije ibyaha maze amuhanisha gufungwa imyaka 10 kuko ngo atagoye ubutabera. Ku munyamakuru Kasiye nta muhanga bivuga ko yaba yaratorotse gereza yari yahanishijwe gufungwa imyaka 25, ni mu gihe Demobe Dukuzumuremyi we yahanishijwe gufungwa imyaka 30. Ibyaba yasaba kureka ikirego cye cy'ubujurire mu rukiko rw'ikirenga rero ku rundi ruhande ruhande kuri demo bedukuza umuremyi birasa n'ibyatunguranye kuko nta na rimwe yaburanye yemera ibyaha kugeza no kwipfundikirwa by'urubanza aho yabwiye umushinjacyaha ko namufungisha bazibonanira igihe azaba afunguwe. Icyakora hari amakuru yakomeje guhwihwiswa ko ku muhanzi n'umuririmbyi w'icyamamare Kizito Mihigo ko hashingiwe ku gihe amaze afunzwe kandi yaritwaye neza mu buroko ashobora guhabwa imbabazi agafungurwa. Abavuga ibyo bakabishingiraho ko iyo yaba intandaro yo gusaba kureka ikirego cye cy'ubujurire. Abaregwa bose bafashwe mu ntangiriro za 2014. Ibyaha bahamijwe bishingira ku biganiro Kizito yemeza ko bagiranaga na bamwe mu bagize ihuriro RNC ryashinzwe n'abahoze ari inkoramutima z'akadasohoka ku butegetsi buriho mu Rwanda n'ibindi bagiranaga nabo muri FDLR ibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva umuhanzi n'umuririmbyi Kizito Mihigo yatabwa muri yombi cyitwa igihangano cye cyose cyahindutse nka kirazira mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu ku isonga byabimburiwe n'ibitangazamakuru by'igihugu na mbere y'uko urukiko rumuhamye ibyaha. Aha bagira ubusajwi ry'Amerika I Kigali.
Banywanyi bijwi rya Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu cenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Mu Burundi amazi y'ikiyaga Tanganyika yahinduye ibara ku nkengera z'ico kiyaga mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu bakoresha ayo mazi bemeza ko amakenga ari menshi kuko aribwo bwa mbere babonye ayo mazi asa n'urwatsi rutoto. Muhinga mu bijanye n'ikiyaga Tanganyika Gaspar Ntakimazi we yemeza ko ivyashitse ari bisanzwe kandi vyama vyashitse. Idonido kuri iyi nkuru n'umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Amazi y'ikiyaga cya Tanganyika neza na neza ku nkengera ziri mu gisagara cya Bujumbura ahegereye ikivugo cya Bujumbura naho bita ku mase muri quartier y'icumi muri zone ya Ngagara komine Ntahangwa. Ayo mazi yari yahinduye ibara mu gihe hari abemeza ko haciye imezi itatu asa n'urwatsi rutoto. Kuri uno wa mbere niho iryo bara ryatumye ribonekeza abantu benshi baje kuraba ivyabaye kuri ico kiyaga. Bamwe bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko ivyo vyashitse ari igitangaza kandi biteye ubwoba.
Ibintu nyene jewe bunumenga ni hatari kuhuva mbaye mu Burundi ndi umwana gushika ubu kimbere gishashe kubona ikiyaga gihinduka kazana irangi tutazi uri jeriza nane cyane cyane nko mu gisagara cha Bujumbura tumva ko gicazi ba nkingorane nk'amazi banywa sinumviye acapfu
gusaza no musa amazi adasa nkuko yarasandwa asa karo yarambazi meza umuntu ashobora kunywa uko nyene ariko burabona yabaye yahindutse abaye ve
nk'umwene gihugu sanze ibintu ko tabiziga byahindutse bashobora kugira ati ibintu byabaye nibiki bikagutera makenga
cye ukuntu ndabibona ndabibona nabi kuko va dutangura gukura twoga nganye neza tukoga samedi dimanche bandanya koga ariko ubu unye na muntu azosubira koga ngana umunsi numwe bitabaye neza.
Abo banyagihugu bemeza ko bakoresha ayo mazi bafise impungenge kubijanye n'amagara yabo bagasaba umuco kuvyabaye kugira bamenye ivyo bari bukore ku neza y'amagara yabo.
Kwasaba bahinga nyene ko bogira ico bashikirije hakiri kare bakahumuriza abanyagihugu biragoye nk'amazi kredufise niyo twoziganya ayo twotangura kuvoma ubu tukabanza tukare
ko umuntu yifata biragoye kuko ariyo amazi dukunda kunywa keshi nk'abantu begereye igisagara ahamukiyaye kuko begereye uru baranywa ajya asanga ava mu misozi cyo twosaba nuko botubwira ko atagiye ushaka byo kuba byica turarindiriye n'ukuri
je ko baramura numva bavuga ngo aya mazi ariyo amazi tunywa mu jini bavuga yuko arayo muri Tanganyika cyangwa umafise ubwoba yuko kuyanywa nabibonye bica bibingorana batumenyeshe ati nimuyanywe nta kibazo cyangwa ati nimuyare kuko no mu ijoro nza kugura kinjo.
Umuhinga Gaspar Ntakimazi amaze kumva ibivugwa ku kiyaga Tanganyika yavuye yishikira. Uyu muhinga yemeje ko ihinduka ry'ibara ry'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika atari ubwa mbere biba mu Burundi. Uyu muhinga akavuga ko ivyo bishobora kumara indwi zibiri avuga ko ataco vyica ku magara y'abantu ariko bishobora gutuma ifi zipfa muri iyo minsi.
Nuko aho madoni me burahagara afadi yinjira nka bose yasubira mu cyo mukuzimu bihagaze ayi muzire nyacyo tugana ari selectrice
ibindi bisanzwe yindwe zibiri
nibwe zibiri
muri bizira ndambi ho zifanyishi gose ari impurungi kokubera amazi abamukuzimu ndaguze je n'ibindi
kuba muri bonye nuko afite mutamwe kuba interesse pa l'environnement sino je je nakera zari hibi apeshe barabizi bakera
mu bushikiranganje bw'ibidukikije buri kumwe n'igisata kijejwe amazi mwishira mu regidezo rijeje gutanga amazi n'umuyaga nkuba nabo nyine bahishikiye mbere bacha batwara n'amazi kuyapima inyuma y'ibipimo ishiramwe regidezo ryamenyesheje ko amazi ritanga atashikiriwe n'iryo hinduka kubw'ivyo abanyagihugu bobandanya bayakoresha kiretse mu gisagara cha Bujumbura ahandi haboneka iryo hinduka ni ku ruhande rw'igihugu cha Kongo umuhinga nakimazi yemeza ko ivyo vyibonekeza no mu mazi ya Tanganyika y'ico gihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe no mu mazi ya Tanganyika ari mu gihugu cha Zambia Ejo ya Amerika cyashatse kumenya nimba iryo bararyugwatsi rutoto byo bagibonekeje mu mazi ya Tanganyika ahantu rubibe ni igihugu cha Tanzania no kuvuga mu ntara z'umanuko bw'igihugu arizo Rumonge na Makamba ariko aho twavuganye bakaba batumenyesheje kwa mazi ya Tanganyika muri ako karere na hadasa neza atabararyugwatsi rutoto afisi Ibujumbura Remonzi Imana Ejo ya Amerika
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Na yabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Mu Burundi kandi abapolisi bakorera mu karere hagati no mu buseruko bw'u Burundi kuri uno munsi wa mbere batanguye inyigisho zizomarindwi kubijanye no kwindongozi zikorera abandi ni inyigisho zitabwe n'abapolisi mu rwego rw'abofisiye n'ibisongerezi byabo zikazotangwa n'abahinga mu by'igipolisi bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika idonido kuri inkuru twumvirize Fidel Antoine Sabimana
Ubwo Uganda bwo gukaririza ubwenge abapolisi rwahuje abapolisi bo mu karere kwa hagati no mu buseruko bw'u Burundi abapolisi batatu bavuye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butumire bw'ishyirahamwe Alarm African Leadership and Reconciliation Ministries ni bazotanga inyigisho Nyandu Jean Baptiste arongoye ishyirahamwe Alarm yavuze intumbero y'iryo shyirahamwe
intumbero ya Alarm ni ugukuza abarongozi bakorera abandi muri Afrika mukunywanisha no guhindura ubuzima bwakomerekejwe n'indyane na karenganyo rero ivyo tubishira mu ngiro tubikishije mu nyigisho tugenda dutanga mu migwi itandukanye twagenda dutanga inyigisho zishika zikongera zigakora kuri abo bantu bose batewe iteka ryo guhabwa amabanga mu burongozi
Komiseri Tade Birute gusa arongo yakareka igipolisi mu kare kwa hagati yabwiye abamenyesha makuru icizo nyigisho zizoshimikira
bifatiye mu ngingo zita community policing ku gipolisi cegeri abene igihugu kugira ngo kibatunganize hamwe byerekeye umutekano kaba n'ivyerekeye discipline inyifato ibereye kaba rero ikomeye cyane cereke kugwanya ibiturire ivyo byose iyo umupolisi ariko aragiye giturire abatariko aratunganiriza abo ajejwe gutunganiriza buko igiturire ni kibi cyane gose njo gituma n'abapolisi si bamwe bamwe batumurongo ugasanga ni bakiruka zikabo ugasanga bagenda ukazumengo bagiye gutora igiturire ushaka yuko muri kino gihe abapolisi basaba kubitatima memero duhereye kuba bayobora tugahera ku ntwaza ngabo n'ibisongerezi
Venus Manirambona muri amatari w'intara ya Gitega mu ijambo ryo kugura iyo nama yavuze ko izo nyigisho ari nkenerwa cyane zishobora gutuma indongozi mu gipolisi zirushirizaho gukora neza Venus Manirambona yatanze ishusho y'indongozi ikorera abandi.
Indongozi ikorera abandi ni indongozi yirinda icyo kintu cyose cyoza kibabaza abarongoye. Indongozi zirinda icyo kintu cyose cyo bakura ko bajejwe na cyane cyane abene gihugu mwebwe mwegereye cyane. Igipolisi cyegereye abene gihugu. Ndakuvuga yuko rero mutegerezwa kwirinda icyo cyose cyubabaza abenegihugu.
Venance Manirambona yagarutse ku bintu bikuru bikuru bikogwa n'indongozi bikababaza abenegihugu.
Cyambere nakarenganyo na cyane cyane arenganijwe n'umuntu yategerezwa kumukingira. Hari ikindi cy'ubugunge aho usanga indongozi ashobora gukoresha aho ari agacagomba gukandamiza. Ibyo nabyo birababaza cyane abenegihugu. Tutibagiye rero n'ikindi gikomeye kijanye n'ibiturire. Iyo indongozi imaze gukorera ku biturire, no kuvuga yuko ibyo ajejwe ntasubira kubikora nkuko yategereza kubikora, acakora ahengamiye kuwamuhaye. Indongozi ikorera abandi, no kuvuga yuko ukorera bose atankunzi atagiturire kigiyemo.
Izo nyigisho zigiye kumara indwi zibera mu gisagara cha Gitega ziriko zitangwa n'abahinga mu vy'igipolisi barongowe na Kapiteni John Top, bose bakaba bamuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abateguye izo nyigisho bavuga ko mu misi iri imbere n'abapolisi bakorera mu bundi burere nabo nyene bazoshikirwa bagahabwa inyigisho. Igitega, Fidel Antoine Nsabimana ku bw'Ijwi rya Amerika.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio ya Amerika, Washington DC. Ibiro byo muhuza mu biganiro hagati y'abarundi biherutse gutangaza ko imishyikirano hagati y'abarundi ishobora gutunganywa muri ku kwezi. Leta ya Burundi hamwe n'urundani Senarede rutavuga rumwe n'ubutegetsi byaratangaje ko bizokwitaba ivyo biganiro, naho leta yari yatangaje imbere ku biganiro byarangiye, kandi ko naho urundani Senarede rutari gwitavye ibiganiro byahuje abanyepolitike b'abarundi mu mpera z'umwaka uheze. Genzi wacu Frederic Ngundikije yaganiye mukanye na Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL, Onesime Nduwimana umuvugizi w'urunani Senared, hamwe na Lionel Ndayizeye umwe mu gwaruka rw'abarundi. Reka dutangure dutega amatwi Nduwimana atangura avuga ku ngingo y'urunani Senared yo kwitaba ibiganiro.
Icyo no bamenyesha ko nuko nubwa mbere tutanse kuja mu biganiro kubera ukwanka kw'amahoro agaruka mu Burundi, kw'abarundi batunganirwa bakaronka ubuzima nk'abandi bantu bahurikiye mu bihugu byabo basanzwe babamo. Icyo twanse nuko kijya gihe badutumiye mu biganiro bitateguwe, hanyuma batumira abo bashaka bihitiyemo, hanyuma bavuga ko ibiganiro arivyo vya nyuma, biboneka neza yuko bari mu mutego wo gusiganwa n'ikiringo ubutegetsi bw'Ubujumbura bwari bwashyize kugira ngo bushobore kugenda mu matora kamarampaka canke referendum yo guhanagura ibwirizwa shingiro. Bavuga bati twarabivuganye ati tuvuye kuvyemeza, kandi ayo ari icitwazo kugira ngo bafate amasezerano y'Arusha yapfundikiwe Arusha Burundi. Twiyumvira rero ko ubu hariho ibyahindutse, cyari kibumbye caramenetse, ubu tuzogenda badutumiye nka Senare, badutumiye twese atanu makumiriwe badasuye kurobanza ngo dushaka nakana nka turamwanse, hanyuma twicarire ibyo bibazo byose n'ayo mategeko mashasha basize ko yo guhamba Arusha arimo ngo twibaze ko atakibazo. Icyo bituma tuvuga tuti twebwe ntitwasibiganiye. Sinibaza mbere nuko ukuvuga yuko ari byo vya nyuma umuntu aba yavyumviriye neza, kuko kuri twebwe si n'ivya nyuma ibya mbere, kuko cyose bagiye mu biganiro akenshi ntibanadutumiye, hanyuma ni nta nico bigeze bashikako ni nkuko atari nibyo bitaba biratangura.
Yego, kwitaba ibiganiro mu cyana y'Unezime, kwitaba ibiganiro ni ikintu kimwe, hanyuma kuja mu biganiro mufise umutima wo gushira imbere inyungu z'abarundi n'ikindi kintu. Muremereye abarundi ko muzoja muri ivyo biganiro mufise umutima wo gushira imbere inyungu z'abarundi?
Ikwemera gusa kuja mu biganiro dufise inyungu, dufise intumbero yuko abarundi inyungu zabo zubahirizwa bagasubizwa agateka, ahubwo tuzoja kure gusumba ngaho. tuzoja kure kugira ngo bibidushike ntibizose kudushikira kuko mwarabonye ko abarundi baganiriye neza mwaka w'ibihumbi bibiri mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu agatunganya amatora atunganijwe neza abarundi yose n'amahanga akayemera abantu batavuga bati uburundi niyo guca akarorero barazimye nayo matora yagenze ineye igisoda kiriho kiravangwa n'ibindi hanyuma imyaka cumi iheze tugaca dusubira mu byo twahoramo mu myaka icumi iheze hari habaye kudeta ubu tuzoja kure dushireho uburimbi antagira umuntu adusaba kwigira akarima kwigira uburo buteze ngo uko avuga ngo jenda towe n'abanyagihugu ndashobora guhonyanga amategeko ndashobora kugaruka n'injyane mu gihugu ngo nitwaje ngo naratowe urumva si ibiganiro bisanzwe
egome namwe Jacques Bigirimana ibiganiro bihuza abarundi biramaze imyaka ishika ibiri ataco biravamwo ari amakuru atangazwa ko atangoga imirwi itandukanye kana uruhande rwa leta rushobora kuba rwarashize muri ibyo biganiro iki gihe murabona ko hazoba hari ugushaka gushira imbere inyungu z'abanyagihugu
murakoze nkuko mubizi nta na rimwe abantu bazima abantu bakuze bipfuriza neza igihugu n'abanyagihugu bashobora guhaguruka bagahagarika ibyo bari bagejejwe gukora imirimo yabo ya minsi yose bakajya kumara indwi zibiri mu kindi gihugu bagiye gufina rero igihe cyose twahagurutse tukajya hariya i Arusha twaba tugiye kuganira kugira ngo turondeze hamwe inyishu y'ibidutandukanya inyishu y'ibintu tutumva kumwe rero n'ubu kuko twabyemeye umuhuza akadutuma ko kandi nazo dutuma ko tuzokwitaba dufite intumbero y'ukubaka dufite intumbero y'ugutuma amatora aterekanijwe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri agenda neza kandi akitabwa na bose
ivyo biganiro mu kanya gatoya cyane rwose ivyo biganiro bikwiye kuba ibyanyuma
twebwe twaravuze yuko ibiganiro twabigiyemo kuva kera kandi ibyo tumaze kujyamo turamaze gushika ku kintu nyamukuru ejo bundi aho duheruka yo hoho twasa n'abahejeje ibintu bibiri gusa nibyo tutari bwa bwumvikane ko sino ibindi byose ingingo zose bari baduhaye twe twashikirije umuhuza twari twazumvikanye ko twese hari hasigaye ingingo zibiri zo nazo zarashoboka yuko tuzibandaniriza i Bujumbura ibyo rero hamwe n'unyuma gushaka kujyamo ibyo tutari bwahurize ko tutari bumve kumwe birakunda ko twobiherahereza ko mugabo cyo nakubwira cyocyo nkuko duherutse kubonana n'userukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ni ukuvuga intumwa y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Michel Kafando aherutse kutwakira i Bujumbura twaravuganye n'abanyarwanda baravyemera yuko iyi round iba iya nyuma kandi ko ari ibiganiro bitegura amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri nibaza rero yuko atawe asubiza inyuma iyo ntambwe kandi yaratubwiye ati icyari gutuma iyo ntambwe idakunda icyari gutuma ibyo biganiro bitaba ibya nyuma ni uko bosubiye muri bo bahora bita ngo amaguverinoma de transition ati ku bwanjye ku izina ry'iwanje no ku izina ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU iyo guverinoma de transition ntizokwigwa icyo ntikirimwo amatora yarabaye byarahize ubutegetsi burahari ubu ni ukwiga ingene amatora yogenda neza mu bibiri na mirongo ibiri none kugira ngo kwiga ikintu gusa kimwe cingene amatora yogenda neza akajyamwo bose n'abo bahunze igihugu bagataha nk'abarundi kandi bene burundi bufise uburenganzira nk'ubw'abandi ivyo bidufata umwanya ungana gute
Lionel Ndayizeye muri mu rwaruka rwa Nyerutera Kamu abanyapolitike ku mpande zose kabasaba gupfundika amasezerano y'amahoro kugira ngo urwaruka ariko kazoza eka urwaruka rwo muri iki gihe nabwo nyene rugire akarorero keza eka rushobore nabwo nyene no kwiteza imbere ibibazo bihanze urwaruka ni byinshi cyane rwose aya makuru atangajwe n'abanyapolitike bavuga ko bazokwitaba ibiganiro bafite n'umutima wo gushira imbere inyungu z'igihugu mwebwe muyakira gute
ego nagira nshimire cyane abo banyapolitiki mwatumiye by'ukuri urumva bariko baravuga urumva yuko bose by'ukuri novuga yuko bo bafite objective imwe kandi by'ukuri uravye uno munsi aha barundi aho Burundi bugeze urabona yuko by'ukuri iyo icaba ico uwo buri cyo cyose urabona yuko yaba ku bitandukane by'ibyumviro yaba ku bitandukane by'imigambi cyangwa kumoko urabona yuko abarundi bihari hageze yuko by'ukuri abarundi baje hamwe bakagera objective imwe kugira bateze imbere igihugu no kugira baronderere amahoro igihugu urumva nk'akarorero uwo mushi nshinga ntahe ahagiye kuvuga muri FNL ben umuvugizi wa Senarede urumva yuko bose bafite objective imwe byukuri turasaba nkuko abivuze ati reka dusaba imana byukuri nubu nimwashikari yarusha muzoguma mufite objective imwe ntibihinduke kuko mwavuze ikintu cerekeye abanyapolitike bamwe bafite inyungu bagomba kuvuga bafite inyungu aho begamiye nibyo bagomba gushikako byukuri yaba muri leta yawo abo muri muvance nawo muri opposition byarabonetse cyane kandi nubu turabye imvugo za bamwe urabona yuko byukuri bamwe bafise ama objective yo kuvuga no kuvuga ibintu inyungu zabo bwite twebwe nkugwaruka ico dusaba twagira dusabe nkabo banye politiki barutangiye imbere batwereke umuco Jacques Bigirimana aravuze ati amakungu n'abarundi babone yuko hariho abagabo bijunja n'ijambo babitwereke muri ibi bwaniro bagiye kuvuga ko ari bya nyuma
tubibutse inshuti mwese ko muri kamurabandanya kumbiriza iradio hijwe ya Amerika turi kumwe na Gordien Mirweneza muri hega Gordien
ngira mu karere k'ibiyaga binini
yego me akazi nakawe kikirundi
akazina kanje nitwaye mwiri
duga ku ijambo rero ikibazo cy'umubiri
cyambere na mbere mbaye ndashimira ku ijwi rya Amerika ukuntu mwatumiye impande zose manze ntange intererano ya twebwe urwaruka kubera yuko kazeho cyane kuko iriza gupfa byose bifira mu rwaruka abanyepolitike barafata bakatubesa ibintu bidafite umurongo hirya no hino bakatubesa ibintu badakwisimikiza urwaruka kandi kuko nibwo nyine mu bisanzwe rusa nk'ufite inguvu ashaka kubwira uwo muntu w'ubwaruka nyine mwatumiye abera ijisho urwaruka nk'uko twese tubera ijisho ntidusubire guhendwa n'abo banyepolitike baduta mu rudubi cyangwa babesa abandi bashobore kutubesha badushyira mu bintu bidafite n'inzira nziza tujye ku nivo imeze neza bareke kutubesha cyane ba kabiri nabo uwo Jacques niwe nshatse gutuma niwe mbona umenga ari muri guverinoma yaho yo ngaho iwacu muri leta y'u Burundi Jacques ndagutumye wewe ndagutumye yuko wombwira leta y'u Burundi nk'uko watumwe n'umuhungu yitwa Emile w'urwaruka ati kujya kujya musengera igihugu musengera igihugu n'umundi mufata igihugu musire musengera ibi bintu by'imanuro z'ibiganiro byacu mubisengere kujya nyine mutume musengera imisibiri yaba mwaramufashije mu gihugu pe hama bona muri iyo opposition nawe ndamutume agende bazogende nkuko bazosimigwa bazogende bahagarire opposition nkuko nyine bimeze ntibabe binani ananize ibintu bya cyane bumvikane bahuza kuko urabona ubwa mbere bigira ibintu birebire ngo ngo ikingo amatora ngo manda ya kabiri ya gatatu ngo nibikiriniki bagende bazimanda barayihaye zararangiye imyaka ibiri ntiyobananira kwihangana nkuko babaye bemere bihangane mbere nkuko bimeze murakoze kujya Amerika
murakoze emire kumpanuro mutanze reka dutangure ku kama mwateye Lionel Ndayizeye muvuga ko yoseruka urwaruka duga kwijamo
ego twebwe akamo twatewe twakumvise nk'urwaruka kandi byukuri avuze ikintu gikomeye cyane abanyepolitike bo ku mpande zose babyumvise byukuri abanyepolitike bamenye urwaruka ntibazi bararukoresha kubera rukenye hamanagira sabe ugwaruka aho go baruri hose yaba ha mu Burundi cyangwa mu makungu rutegereze kumenya ico rucyo no kumenya vision rumenya objective rumenya iyo ruko ruraja
namwe Jacques Bigirimana umushana Emile yabateyakamo gasaba ko mwohanura aka batite muri leta bagafata nk'iminsi ibiri basengera ibiganiro kugira ngo ituze riboneke mu Burundi duga ku ijambo mu kane gato umunota umwe
biratanze ndayumvise kandi ndoyishikiriza kuko je ndi Bujumbura kandi naho ntari muri leta abari muri leta turavugana kiranoneho ni jepagariye imigambwe itavuga rumwe na leta itere muri amashyamba itere muri amashyamba teka na leta ndafite uburenganzira bwo kuyabwira iyo message yo itanga ariko nagira ngo hanye subire mbira abarundi batwumviriza ikintu gihambaye kandi batereza dakumva gituma cyane tumye mbere dushikaho twashitse ibibazo rikaba umurengera nko kubyagenda mu 2015 turi mu biganiro twarajya muri Royal Palace narahamagaye abanyepolitike bashika kuri 9 turi kumwe bavuga ngo bari muri opposition radicale ndababwira ni mwebwe bashe naho muri ko baravuga ibyo bwa mwagiriza leta indabanza mwerekane yuko mugomba koko ko aba vrai partenaire mwerekane neza ko muri abantu bipfuza koko guhangana muri politique guhangana muri demokarasi irondera umulideri umwe mwumvikanye ko mwebwe mugira ube muhurije ko niho n'abarundi babashigikiye bazongwa ati babantu batavuga rumwe na leta turi inyuma turabona ko bari organize turabona ko barabashigana n'abapasoni ehera barashize umuntu umwe imbere bumvikanye ko kandi iyo bigira uko onye n'ukuri umugambo uri kubutegetsa intu ari kuronka amanota waronze amajwi waronze byarabananiye
reka tubanze duhe ijambo mushyira ntahe Onesime Nduwimana nawe nyine
cy'icambera nce ndakwishira ngaho nyene ikibazo suku nana mugaye kibazo suku tapfe byo umuntu ateye ku mukono naho bya bitagira kazoza cyane naho bya bisari kazoza kamara urume kamari gihurumero mara kuko navuze ko duteza kuba ku Burundi k'imyaka n'imyaka izokurikira twebwe tutakihari.
Ibiganiro twa twafitiye kuri isahani ubigarukiye kuri Radio Jeune d'Amérique dushimiye ingenieur adufashije mu buhinga bw'ivyuma na Facile Gebeyehu yafashije kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri isa wahagarikiye ibi biganiro ni Edigwema kuri mikoro ya manager Fidenio ngabo tubashimiye mwese mugira umugoroba mwiza mubandanya kumviza Radio Jeune d'Amérique.